Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Mwiriwe nshuti namwe bakunzi ba radio Inzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri uyu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 2022 gitugutu umwaka w'ibihumbi 2022 aya nayo tuyahere ku ngingo nkuru zikurikira. Ikibazo cha bamwe mu Barundi baba mu gihugu cha Sudani y'Epfo gitera kibangamira abo Barundi bagiye guca amafaranga muri ico gihugu inyuma y'ukwakwa impapuro zibaranga amafaranga arenga amajana 200 y'amadolari niyo bakwa kugira barekugwe. Ubwicanyi nabwo bumaze iminsi bwibonekeza hagati y'abubakanye mu Burundi ngo biva hanini ku bukene n'inzara irangwa mu miryango. Muraza kumva insiguro zitangwa n'uwononosoye ibijanye n'inyifato y'abantu. Nkuko mubimenyereye naho ku minsi yose ya gatandatu tubabwira ikiganiro ku isoko c'urunani rw'amaradiyo. Uyu munsi ico kiganiro kigaruka ku ngingo y'ukugurura amazu avunjirizwamo amafaranga mvamakungu. Kaze mwese.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri www.inzamba.org.
Ndasubiye kubaramutsa. Ikibazo cha bamwe mu Barundi baba mu gihugu cha Sudani y'Epfo gitera kibangamira abo Barundi bagiye guca amafaranga muri ico gihugu kuvaho bakiwe impapuro zibaranga babayeho baturatura amafaranga agera ku madolari 270 niyo basabwa kuri habagaca barekugwa naho nyene ntibaheze ngo barunswe uruhusha rwo kuba muri ico gihugu. Ikibazo cararengeye aba baserukira mu ishira hamwe ry'Abarundi babayeyo ni mu gihe muri Sudani y'Epfo atabiro biriyo vy'ubuserukizi bw'Uburundi wo kwitura. Inkuru tubaza Pierre Gahungu.
Nubuzima butoroshe abo Barundi barimwe mu gihugu cha Sudani y'Epfo. Abenshi bazananye mu ntara za Rumonge na Cibitoke bagiye ku bwinshi guca amafaranga. Bamwe muri bo bagaragaza agahinda kenshi ko na duke baca duherera mu gutanga ibiturire mu gipolisi kijeje kugendereza cha Sudani y'Epfo kiriko kirabafata ku mvu zo kutagira uruhusha rwo kuba muri ico gihugu ico bita visa mu Gifaransa. Umwe mu Barundi bari muri ico gihugu avuga ko abegwa n'ivyo bibazo bafatwa bagapfungwa bakarekugwa ari uko batanze amafaranga agera hafi ku 270 y'amadolari y'Abanyamerika.
Ubu bari kubahamagara abantu bakoronja mu barabara bagufashe abo basegi ni baca baza bakaca bagenda bakagufunga. N'ubu hariho uwafunzwe kuva ku wa mbere yitwa Ntirenganya Jean Bosco ariko Imana yarakinze ku munsi wa kabiri yarafunguwe kubera ubwo baniki yahisemo gutaha atabiteguye kuko iyo bagiye kumufungira bamutera ubwoba bwinshi ahitamo kuriha amafaranga make bamusaba ayandi ababwira ko azo yariha mu nyuma ariko arataha mu gihugu cy'u Burundi biteze ko hafashika amahoro. Ni ukuvuga abandi bafatiwe izo pasiporo bariko baka amafaranga angana n'idolari 210 bakakubwira yuko amande atarimo amande ari ku ruhande. Ikitubabaje rero izo dolari 210 nta viza bagukerezamo ahubwo baguha icyo cyangombwa cyako nyene cyaraheze kitarahera babiguha uko nyene. Hari uwitwa Aniseti avuka mu ntara ya Cibitoke ndetse pasiporo yiwe yaraheze ubu amaze indwi yose yinyegeje ntakora ntawumuraba kuko nta muryango afise hano ku mpamvu yuko yanka yuko bava bamufata bagende kumufunga cyangwa bamukubitije nk'uko babigira ku bandi. N'ukuri birababaje biriko bibera hano muri Sudani.
Kuri ubwo buzima bamwe mu Barundi barimwo aho muri ico gihugu ntibagira aho bitura kuko ataubuserukizi bw'u Burundi buri hafi kugira bubatabarize. Abo bavugiye ni ishirahamwe rihurikiyemo Abarundi baba aho muri Sudani y'Epfo ariyo bita diaspora mu Gifaransa ariko nabo nta kinini bariko barabafasha ku bijanye n'amafaranga barihishwe y'umurengera. Aladani y'ibizi abarongoye asigura ko ari ikibazo camurengeye.
Narabicavye baramaza aho Abarundi bakorera benshi bo bari ivyo bakora akazi bakora ndabwira iko rero kuzana ikibazo ca pasiporo abari bafise misiyo yuko bazisha zisubira mu Burundi barambwira mvugana na ambasade itwara kuko currently South Sudan ntibaratangayo amaretse de créance twaba muri Ethiopia mugabo nibiraba ofisiyeri rero mu ncamake byinshi usanga bibazwa mu twebwe dutwara diaspora hama ndagerageza gukontakta René Conseil wa ambasaderi muri Ethiopia turavugana ndamubwira ikibazo gihari arambwira ko ibibazo jewe bisa n'ibitandaba mu ncamake je ntuye kurabana na abafite ibyangombwa mugabo kubera bari bamaze kumbwira ko bakeneye kugidipotinga gusubira mu Burundi nca ndaraba ndabona ko abo bantu bazoba baguye mu mporera y'amakuru bacamenye bivanye n'uko abashobora kuba barababyeyi bagitse kuri pasiporo abenshi baza n'abanyagihugu nyine basanze usanga batagiye bijyanye na sanction zoroca zibakurikira rero bishabisaba ko nza kunegosia nabo.
Icyo kibazo cy'abarundi bari mu kangaratete aho muri Sudani y'Epfo twakibajije Willy Nyamitwe aserukira u Burundi muri Ethiopia ajijwe iby'imfata kibanza na Sudani y'Epfo ariko nta nyishu twashoboye kukironkera.
Arakoze pia gahungu haracariho igifungu ku rupfu rw'umwe mu bagendesha ipikipiki zica amahera muri komine Kayogoro intara ya Makamba hari kuwa kabiri uheze abajejwe intwaro n'igipolisi bemeza ko gwavuye kwisanganya yagize amakuru ava mu begereye aho byabereye hamwe na bamwe mu banyonga amapikipiki aho mu Kayogoro yo yemeza ko yarashwe n'umupolisi kubona uwo mupolisi acidegenza akaba atana matohoza ku rupfu rw'uwo yapfuye ariko araba birahagaritse umutima abandi bari basangiye akazi bavuga ko batinya kuzokwishwa nk'uko byashikiye mugenzi wabo ni inkuru tubaza George Nimenya.
Biratubabaza cyane ukuntu dushobora guhekurwa n'abari bagejwe
nagashavu n'ubwoba kubunguruza abantu ku mapikipiki muri zone Bigina. Ni nyuma yaho umwe muri abo afiriye kuwa kabiri uheze ahito gatwe muri iyo zone nyene abunguruza abantu bakavuga ko bababazwa nuko atakirakogwa mu guhana abo bagirizwa ubwo bubisha uwo mupolisi basaba ko atogumizwa ngaho kuko ku bwabo uwo yapfuye atari uwa mbere yarashwe ni nabyo bibatera ubwoba
uko igihugu kamusaba yuko yogerageza kutubariza iyo nkuru ikikora kuri poste igadi igatwe bakamudukurira uyu mupolisi nuko yaramaze kurasa abundi muntu ku kibirizi
kuri ayo makenga umukuru wa zone Bigina arabahumiriza akavuga ko ubutaco yagirizwa atohagarika umutima ku mutekano wiwe
nuko hari muntu watwara fraude agatwara angle kandi abene gihugu bayikenye uba bakayidandaza mu kindi gihugu none yo kwicwa guta ariko arakora neza none intambara iri kwiraba ngaha abamotare mbona batekanye uja mukana fraude yoyireka
aranakana ko Justin Sabushimike atawamurashe
nge ndazi kwa tarashwe na muganga Makamba rapimya yagonze igiti kubera yabonye abapolisi ahamutse kandi atwaye fraude yange
naho biruko ahunguruza abantu ku mapikipiki bobo babandanya bemeza ko yarashwe mu gihe amatohoza atari karaba ngo abihikana berekane igihushane ku rupfu rwa Justin Sabushimike
uyu munsi abandenegihugu muri zone Bigina bose barazi ko inkoho zarashwe zitashwe umwenegihugu w'inzirakarengane ko ni moto y'uwo mumotari basi bayitwara muri brigade igatwe bafati basengezwe.
Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka umusitanteri wa komine Kayogoro co kimwe n'utwara brigade yagatwe ngo bagire ico babivuzeko.
Shoje nimenya tukumenyeshe ko twahavuye turondera ubutwara brigade gatwe ariko ntiyashimye kugira ico abivuze ko akaba yatungitse ku muvugizi w'ubushiranganje bw'umutekano. Tubandanye mu gisata c'imibano ubukene inzara nivyo nkwezi y'amabi y'ubwoko bwose yibonekeza mu ngo z'abubakanye ivyo bishikirizwa na Ernesto Nkurunziza yanonosoye ivyerekeye imibereho y'abantu ivyo abivuga yisunze ubwicanyi bumaze iminsi buba hagati y'abubakanye aho hari abagore babiri bishwe n'abagabo babo mu ntara ya Muyinga n'uwundi umwe yishwe n'umugabo wiwe mu ntara ya Makamba. Tumukurikira.
Igihugu kiyobowe n'abantu bafise amaraso mu ntoke kwica ari uburyo kuri bo gukura intambamyi mu nzira zotuma zibabuza kuguma ku butegetsi. Ubwo bwicanyi rero barabwigisha bakabuteza imbere hanyuma umwiza ukavukuru ugakwira hose. Murumva ko muri ico gihe ubwo bwicanyi ntibutuzwa ntibuhanwa amategeko abugwanya abacamanza baca bigira mu ikonji igipolisi cyategerezwa gufata abicanyi ahubwo bamwe muri bo bagafatanya n'abo bicanyi bakorana n'iyo politike. Igihugu gicika nk'ishamba aho akaruta kandi kakamira bigaca byunyugwa n'ubukene n'inzara bizuri inzara bigata abubakanye bagatangura kwagiranya umwe akabona ko kuwundi ari inkwezi y'amarere kubera muri ico gihe abo bubakanye baba bari muri ivyo bihe vya politike muri ivyo bihe vy'ububisha buva hejuru bwigishwa hanyuma haje n'ubwo bukene abasangiye ubusa bagatangura kwitana ibisambo ubwo bukene buranatuma habaho kurenga ibigo bituma kutumvikana bica biyangara mu majambo make igihugu kitagira ubuyobozi bwiza nta mahoro nta mutekano biharanga ingo n'imiryango birasambuka kuko ata gihugu cyubakwa n'inzigo no kwihora no gusambura imico n'imigenzo kutubaha no kutubahiriza amategeko kandi ayo mategeko ariyo musurusuru wunga umubano mwiza hagati y'abantu y'imiryango hagati y'abubakanye
inzamba
ikiganiro ku isoko cuno munsi kigaruka ku ngingo y'ukugurura amazu avunjirizwamo amafaranga mva makungu ku isoko mugishikirizwa na Emil Nibasumba
ku isoko ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio radio inzamba agateka kawe radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na radio television renaissance
Ingingo bemerera gusubira gukora araheze indwi zababazi birifashwe ariko abazwi ku izina ry'abavunjayi ntibarasubira gukorera ku mugaragaro inyuma y'imyaka irenga ibiri yariheze barabujijwe na leta y'u Burundi gukora bamwe muri abo bavunja amafaranga mva makungu bavuga ko ingwati bariko barasabwa ari umurengera mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 22 gitugutu mu 2022 turababwira n'ivyashikirijwe n'abakurikiranira hafi ijanye n'ubutunzi bw'igihugu muri kumwe na Emile Nibasumba ndabahaye ikaze kwigenekerezo kinjwe igitugutu muri uwo mwaka nyene w'2022 niho urongoye ibanki inkuru y'igihugu murengera ntwari Dieudonné yatangaza ko bavunja amafaranga mva makungu barekuriwe gusubira gukora
ingingo yafashwe kwigenekerezo rya ndwiruhuhuma mwaka wa 2022 yo guhagarika amazu yo kuvunjisha amafaranga mva makungu biro de change irakuweho abahora bakorera muri ico gisata cyangwa umuntu wese yifuza gukorera muri ico gisata ahamagariwe kwiyandikisha mu banki Republika y'u Burundi mu kwemererwa gukora habanza gutera igikumu rwandiko rwo kwemera gukurikiza amategeko agenga igisata cy'amazu yo kuvunja amafaranga
bamwe mu bavunjayi batubwiye ko kugira ngo wemererwe gusubira gukora utanga ingwati y'imiliyoni 110 z'amarundi hanyuma ukarondera inzu uzokoreramwo inyuma y'inzu zibiri waramaze kwiyandikisha ibanki nkuru y'igihugu ngo izokirunga ikabaza gusuzuma aho uzokorera uwifuza gukorana n'abandi cyangwa ufise abakozi nabo nyene ngo ategerezwa kubandikisha ariko ngo ntibaba barenga babiri uburongoye ibanki nkuru y'igihugu BRB ntitwashoboye kumuronka kugira ngo yemeze kwivya abavunjayi bavuga ko basabwa ari byo kuri mikro ya bagenzi bacu ba radio inzamba Gabriel Rufira rongo ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo y'igihugu wasaba gusa ko amategeko akurikizwa abaramwe ku bavunjayi bose
Berbe yo kwisunga ubutungane muri byose nta kindi kintu hamwe nuko umuntu wese abishoboye afise ububasha bwo kubijamwo iyo bijamwo bataravye nkunzi hagomba kuba ico twita liberté économique umuntu wese abishoboye kandi afise ububasha n'uburyo agakora kuko ico tukeneye nuko ibintu biboneka bigitandazwa n'umuntu cyangwa n'umunyamahanga hagakora guhiganwa nico bita marché ouvert umuntu wese abishoboye akabijamo
warongoye ishyirahamwe Olicom avuga kandi ko hakenewe ingingo mperekeza kugira ngo ubutunzi bw'igihugu bwiyongere
ubwa mbere twe tubona yuko bosubira ku mugambi wo kugwiza ibintu bishoka hanze biterwa njabukamazi kawa ipampa icyayi gushora ubutare hanze nibindi nibindi ibyo rero birashobora gutuma amafaranga y'agaciro aboneka igihe tugujije ibintu dushora hanze tukagira kimwe twita balance commerciale équilibré ibyo rero byoheza bigafasha ikigira kabiri kugira ngo amafaranga y'agaciro aboneke nuko leta yokora ibishoboka byose igasubira gufashanya n'abantu bafasha uburundi basaba bafashanya n'uburundi bimwe bita cooperation développement ibyo birashoboka nabyo ni gihe leta bishiramo ingufu ibisabwa si ibintu bigoye ni ibintu bisaba gusa gushiraho abahinga ikigira gatatu cofa cokoregwako n'abarundi baba hanze leta igomba gufata ingingo zose zishoboka zituma abarundi baba hanze batwita diaspora hamwe n'abanyamitahe bava hanze batwita les investisseurs étrangers baka barohereza bagashyiraho ingingo zose zishoboka mbere byari byatangwa mu mwaka w'2010 biciye mu kimwe bita doing business hariho ibimenyetso 9 byafatirwa kugira ngo umuntu ashobore kuzana umutahe wiwe mu gihugu ibyo byose biri mu bintu bituma amafaranga yaciye ashobora kuboneka icya gatatu tubona nuko leta yokora ibishoboka byose abamukera rugendo bakaza yarabitanguye nibaza ko ikwiye kushishikara hanyuma ikindi gikomeye kandi gomba gushiraho nibi bijanye n'intwari bereye
iruhande y'ukurekura abavunjayi bazosubire gukorera ku mugaragaro ibanki nkuru y'igihugu ikaba yafashe kandi ingingo yo kurekura ihana ahantu ajya amafaranga mvamakungu biciye mu mashyirahamwe mpuzamakungu asanzwe abikora nka Western Union MoneyGram n'ayandi canke biciye mu mabanki aha akabari naho ikiganiro ku isoko cyo kuri uwa 2022 gitugutu mu 2022 kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho kuwa gatandatu za Imana ibishatse
cyari ikiganiro ku isoko
Gusozera aya makuru tubabwire ayanditswe niyo nyamakuru bitandukanye ku Burundi. Ayo no munsi tuyasomegwa na Karine Dusabe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaje nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tuyatanguriye kumenyesha makuru SOS Media cyandika ku Burundi amajana 2 bariko barasaba ubuhungiro muri Kenya. Bamwe muri abo Barundi bamaze ikiringo cy'ukwezi bari mu makambi abiri y'agateganyo mu kurindira ko bemererwa ubuhungiro. Kubw'icyo kimenyesha makuru abo Barundi bahashitse mu migwi itatu. Uwa mbere ugizwe n'abantu 60 bahashitse mu kwezi kw'icyenda hagati, uwa kabiri n'uwa gatatu ihashika mu ntango z'uku kwezi kw'icumi. Kubwa HCR abo Barundi bagizwe ahanini n'abakenyezi hamwe n'abana. Icyatumye bahunga ngo ni umutekano muke canke gufatwa nabi mu bihugu bibanye bya Kenya. Ariko rero naho bahunze ngo ntibamerewe neza kubera ubwinshi kuko ibigo bashikiyemo bimaze kurengegwa abafasha abo Barundi aho nyene bashikiye basaba ko ibikorwa byo kwihuta bakaronswa byangombwa bibemerera ubuhungiro ariko rero umukurindira ikigo kigira gatatu cyo kubashiramwo kirakwiye ahandi ho bari mu ngorane abo Barundi 200 biyongereye ku bandi Barundi bashika 2000 bari muri iyo kambi ya Kakuma Tubandanye n'ikimenyesha makuru buhundiye ko candika ku mparati zitegerezwa guhabwa amato yose y'abarovyo bo mu biyaga by'igihugu cy'u Burundi ikiringo cy'amezi atatu nico cahawe abo bafite amato kuva itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu 2023 utazoba yaraguze imparati ntazokwemererwa gonyoza ubwato bwo muri ivyo biyaga nkuko bishikirizwa n'ababijejwe iyo ngingo ifashwe kugira ngo ubahirize umutekano kuko abagizi banabi bahora bakoresha amato mu gukora mabi atandukanye Iyo ngingo rero ngo naho ari nziza abarovyi ntibayinezererewe bavuga ko amafaranga azorihishwa ari menshi cyane kuko bazotanga amadolari y'Amanyamerika 105 ni ukuvuga hafi amafaranga y'amarundi 218 abo barovyi basaba ko ayo mafaranga yogabanurwa kuko atayoboronka ikindi bavuga ko ikiringo cy'amezi atatu bahawe cyo kwitegura ari gito cyane Ikimenyesha makuru iwacu naco kivuga ibura gisima mu bwoko bwa Buseko inyuma yo kuduza ibiciro by'iyo sima Kwigenekezo ya 17 za kuno kwezi, ibiciro bishasha byavuye ku 24 na 5 ku mufuko mutoyi uja ku 28 na 5 mu mafaranga ya marundi. Uwisununuye wavuye ku 30 uja ku 34. Iryo hinguriro risigura ko ibikoresho bikoreshwa mu kuyihingura byazimvye. Iyo sima rero isigaye ari akataboneka mu gisagara ca Bujumbura, aho amamangazini yose yahora yicuruza asigaye yera. Abasomyi bibaza ko kuba ari ugushaka kuyikinga mu kiza kw'abadandaza. Aha rero no tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyeshamakuru muri Nondwi. Gahindu Sare nabashikirije, ndabifurije weekend nziza, naho kuwa gatandatu uza.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Arakenuye na Karine Dusabe ninga duce dusozera makuru twariko turabashikiriza mwakoze abayakurikiye Josine Kaze na yabashikirije ndabifurije kugira amahoro iwanyu no mu byanyu naho ubutaha.